Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha.
Leta za Kigo ubu mu minsi iri imbere mu kwezi ikibazo cya Delestage kizaba gihetse.
Uyu ni Fredy Mbonima, umukuru w'igisagara cya Bujumbura, avuga ku kibazo cy'umuyagankuba mu Burundi ko kigiye gutorerwa inyishu vuba. Mu kanya gato mu makuru twabateguriye, mugume ku maradiyo yanyu. Abantu bakora ubuzi bukenera umuyagankuba n'urucuruzwa ruto ruto bavuga ko bakora bahomba. Bamwe mu baganiriye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko nk'uwahora atahana ibihumbi icumi ku munsi ubu ageze ku mahera nk'ibihumbi bibiri gusa. Hari n'abavuga ko ubu batagishobora kuja kuramutsa imiryango yabo basize mu ntara zo hagati mu gihugu. Umukuru w'igisagara cya Bujumbura asigura ko mu kiringo cy'ukwezi iki kibazo kizoba cyatorewe umuti. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Aha si mu ruganda canke ihinguriro, ni urwamo rw'imoteri itanga umuriro ikoresheje igitoro, haba ku murango canke mu ijoro. Mu bibanza bitari bike mu gisagara cya Bujumbura biba bimeze gutya. Abakora imyuga itandukanye bikora kuri bene izo moteri kubera ubukene bw'umuyagankuba. Abatazifise nabo akazi gaca gahagarara. Akarorero na kuyu mugabo twasanze aryamye nk'igihe cy'isaha zitandatu z'umurango mu kibanza baseneramo imbaho muri karitsiye ya Jabe hagati mu gisagara.
Mu bisanzwe usanze ndyamye kuko twe turonka akazi hari umucano. Ata mucanwa nta kazi turonka. Nka twebwe dukora ngaha mu mbaho. Iyo umucanwa cyawe hari ntarubaho duterura ngo dushire mu mashini. Ntibikunda. Cyo tugomba turyamye kunye basi. Yohana. Icyo twifuza ni imiburiye buri tukaronka nk'imundwe tukaronka gatatu cyanke kane byo pfuma.
Bona bagenzi be bemeza ko bakora bahomba.
Ruhombongira ku munsi urumva nk'umuntu yokoze nk'imbaho nk'igihumbi uco usanga nk'imijoro mukoze nk'amajana nk'atatu gusa.
Umuntu ari kuba amaze gukora nk'imbaho nk'amajana nk'atatu kibura atanu.
Ubuna.
Ubu kuva mu gatondo urabanandiye cyane nta kazi ndiko ndakora. Ni inzara nyene ntakoze sinye.
Ahora nduga nko mezi nkane cyangwa atanu. Ubu unye ndakwijije hafi amezi atandatu ndwi. Kare umuri wahora wirirwamwo wabura basi ntiwabura n'igihumbi cy'ibiharage. Ubu unye uririrwa inzara umugenzi akakugurana cyangwa atakuguranya ukarara inzara nta kundi ukibigenza kubera ugiye kwibanaho baguca amaboko.
Bamwe bashima guhindura akazi kubera ikenera ry'umuyagankuba. Ubu yahisemwo gusiga irangi imbaho kuko imashini yakoresha yicaye.
Iyo ubuzima bwa se umuntu ataja mu bundi tuba turakora ibyo tubona dukoresha amaboko kubera atamuriro ubu tuba dufise ngo tuko twaza mu mashini. Ruhombo nuko nari buronkera sikwiye nk'iyo twahora turonka mbere umuriro gihari twarashobora kuronka nk'ibihumbi icumi mugabo ubunye na bibiri zo kurya umuntu arabyipfuza.
Saba sena n'abakati imbaho gusa babangamiwe n'ikena ry'umuyagankuba n'abafise za sibere n'amasokeretariya niko kuko.
Tumaze kugira ikibazo cy'amatara twariyorganije ingene dushobora kuronka nka grupe nawe tuyironse. Ikibazo cy'igitoro gica cinjiramo bica bitugora uko kuronka igitoro ntibyoroshe biratuziba. Kwa nk'igihe nk'iri ijoro dushika ku bihumbi bitandatu uruhombo tuhagirira ni runini biratugora kuriha abakozi n'ukugira turihe amazu y'abandi tuba dupanze.
Eka n'abacuruza amata nabo nyene ntiborohewe.
Bwa mbere na mbere urabona n'abakiriye ubwabo bamaze kubona yuko atamatara hari usanga batwitaho neza cyane baca basubira inyuma. Kumbure ntibirirwe baranatonda bazi bati ni twagenda aho hantu kuraba amata kumbure yarapfuye. Ibintu byarahindutse cyane rwose kuko kare umuntu yarashobora kudandaza nk'ilitiro ijana n'itanu cyangwa zirenga ariko ubu bivanye n'ukuntu n'abahora baturangura kumbure bagenda ku detaya ku tubido duto duto bubace babivamo bivanye n'uko nabonye naho bayajana atamatara baba bafise. Ubuye n'amatamaki ya gose urashobora gusanga ni litiro na mirongo itanu zidaheze kuko urumvura nwesha vyonyene naho nyene abakiri ubanza kubizeza ukabereka neza yuko wagerageje ukiyaranje ukarondera amata yoba agerageza kuba kanye bukebuke.
Abandi nabo nk'uyu musore akora umwuga wo kumwa atangazwa n'imisi amaze atabona amatara.
Ikibazo cy'amatara kirateye isoni ku buryo mu gisagara kizima gisagara kibigwa n'amatara nta kuntu uco rwitwa igisagara atan'amatara yaka. Umva turi bazi cy'igisagara ciba gishajije gute atamatara kirimwo biragoye gutahu bana umunsi wose kuva mu kwa mbere ntamatara dufise ahubwo bingenza ahantu yaba ibyo nkora mbana yakoze n'abandi bose bakaronka.
Hari n'ikindi kibabaza Abanyabujumbura.
Icyo twakwifuza ni uko rejidezo yoduha amatara. Tukaba tuzi ko tuyirigwana, tukaba tuzi ko umurango wose amatara turayagira. canke nawe tukumurango ntayo tugira ko mwijoro tukaba tuyafise apana kujya bayaduha ni gihe bayaduha kamera nka 5 minute canke 10 minute agacagenda kubu na ventel dashobora kugira bakayaduha nka 10 minute amatara acasubira kugenda
yabyo kunda bakaraho kuno bagerageza basa baraduha bakagira matere shaje hajya bavuga ati saa 9 araza agacagenda saa 3 tukabimenya
ingaruka mbi kandi zibonekeza kubaguze
nkubu nanjye ukireya ka boîte email ka petite sere normally matwara turi hamajana 4 ariko kwera ariko bakoresha groupe électrogène bace bambira ko ntegeza gutanga inoti y'igihumbi
nkiyo turi ko dukoresha nk'amatara ku munota tugira 20 ariko kubera ari groupe ku munota tuca tugira 30 nubwo bidasatisfeza bamwe amwe uruva ari havuga wo gucana gucya ariko ikibazo cy'amatara kiraduhanze
umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredin Bonimpa arahumuriza kwikena ry'umuyaga nkuba rizoba ryaheze mu kiringo cy'ukwezi kumwe gusa yabivugiye mu nama y'umutekano aherutse kugirana n'abanyagihugu bo mu raruko bwa Bujumbura
nagira mvuga icyarije igezo ndabikumirana leta yaragize akigo ubu mu minsi imbere mu kwezi ikibazo cya Delestage kizoba gihetse bisigura yuko ibibazo twagize no kubera ibihe byahindutse ingomero nituzura ariko uku kwezi gutangura kuraherana n'ibya Delestage atagigoranye kugira abanyagisagara bose baronke umucanwa abadandaza amata bashobora kuyadandaza abasudira basudire ku mugoroba umucanwa uboneke
ikena ry'umuyaga nkuba riribonekeza kandi mu ntara zimwe zimwe zo hagati mu gihugu rikaba ryatumye ibiciro by'ibicuruzwa imwe imwe biduga kuva mu mwaka w'1986 1986 nta rugomero rutanga umuyaga nkuba na rumwe rurasubira kubakwa mu Burundi mu gihe abawukenera badasiba kwiyongera n'ibisagara bikabandanya kubakwa ku munsi ku munsi. Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Uruhagarara
rahumiwe mbega mana yanjye ibintu tuzobikura gatwe imbere
kwikekana
ehe mwishwaje tugasamara baradufye tatwese
banirumve ko
unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanje ntibizohava bimpitana ishwi da
abuba ukaguhagararira neza
twaze biraturaba eh tureke ibintu byangare tubone jongira nisinye
abandi bahise mu rukundo
shiri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ivyukuri umusereko nanje nkaba umurengero mafu
niki kina muri kirukuri kwijwi rya Amerika imisi yose ya gatanu isaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba
umviriza biyage nabandi
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM Kigali 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya bose 88 n'ibice 3 FM Tuva mu Burundi dukubitire muri Arusha muri Tanzania bamwe mu bashinga amateka b'abarundi n'abanyarwanda bahora mu nama nshinga amateka y'uwo muryango wa Afrika y'ubuseruko bavuga ko bababajwe no kuba bararangije ikiringo cabo badatoreye umuti ikibazo kiri hagati y'imipaka y'ivyo bihugu bibiri bahamagarira abashasha bazobasubirira gushira imbere ico kibazo ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Jewe ndumva nezerewe shimishijwe nuko nagerageje gukora uko nshoboye
Uwo ni umunyarwandakazi Odette Nyiramirimo yahura n'umushinga mateka w'umujyango wa Afrika y'ubuseruko ibiringo bibiri by'imyaka 10 arashima ko yaranguye iby'igihugu camutumye
Ninaha mu Rwanda nzakora indi mirimo imirimo irahari si yibura kandi ndabona ntarasaza kuburyo navuga ngo ngiye kwicara
mugenzi we bava mu gihugu kimwe James Ndahiro yaramaze imyaka 9 aserukira umugwi w'abagendana b'umuga iruhande yo gushima ku ntererano yatanze nk'umushinga amateka avuga ko haragahaze kubona ico kiringo kirangije hakivugwa amatati ku mipaka y'u Rwanda n'u Burundi
ibihugu byasinye amategeko ashyiraho isoko rusange kugira urujya n'uruza rw'ibintu urujya n'uruza rw'abantu n'ukuvuga ngo turakingura imiryango kugira ngo abantu bashyire bizane bakorera aho bashoboye bacururiza aho bashaka utwo dututsi nizo mbagamizi racyahari hirya no hino hari utubazo twinshi abaturage bagenda batwereka.
Na Emmanuel Nengo umurundi yaburasarukira ubwoko bw'abatwa arafese bamwitwarariko w'imigenderanire itifashe neza hagati y'igihugu ciwe no Rwanda. Bompi bifuza ko abazo bakorera mu ngata bokwihutira gutorera umuti ico kibazo.
Buguma babikorera ko bakabikurikirana bagatanga inyishu zitomoye kugira ngo abantu za bene igihugu borohegwe bashobore kubandanya ibikorwa byabo atangorane. Gati y'u Rwanda n'uburundi kugeza ubu icyo kibazo kirazwi na cyane cyane nka bene igihugu bakeneye gukora ibikorwa byabo. Niho twobona inyungu iyo nyakuri yinjira y'u Burundi mwa kano karere. Worohegwa iyo uje ahantu ukagaruka atangorane. Nduga utuntu twabona imbaro twufise ugiye kudandaza urashobora kuba ukeneye kuba aho hakurya iyo muhira ariho ubona ko bikoroheye isoko ishobe kuri nyaruka cyanke nawe byivye gukurayo warukeneye kuza gushira mu gihugu iwanyu cyanke umutahe nawe umaze kuko aravuga ati ndanguye utuntu tuhanje hari ya hakurya nkatanga amatagisi nkabishikana hano umuntu uze mu gihugu iwacu ibitari bihari biradufasha ni nacyo gituma bavuga ati nukorereza uruza nuruza niyo nyungu bufise.
Iruhande yabo Martin Duwimana umurundi ashima Imana ko arangije kirengo ciwe akiri muzima kuko hari byinshi byari kumuhitana nkuko avyemeza ubugegeze kubicegera mbere cy'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2015 Uburundi bwamurungitse bwarashatse kumuhamagaza atararangiza ikiringo we na bagenzi we bane ariko biranka bazira ko badashigikiye umugambi wo gusubira kwitoza k'umukuru w'igihugu ahari Petero Nkurunziza.
Ariko igikuru nuko ndi muzima kandi mu nyuma y'iyi myaka 5 maze ngaha Imana ikintije ubuzima izompa ivyo nkora nyuma ya yara hariho kazoza keza ni nkuko imbere yuko nza muri yara nari mfise ivyo nkora rero nahigiye ibintu bitari bike narabaye mu Nyafrika wo mu buseruko gusumba uko nahora cabaye kibanza cyo gutanga no kuronka gukora ku bintu vy'inkora mutima kuri ibihugu vya Afrika yo mu buseruko.
Jean Marie Muhigwa n'ubundi murundi wewe yaragize amahigwe yo gusubira gutogwa kugira ngo azogaruke mu kirengo gikurikira uwo nta n'umwaka umwe yari bwamare muri yo nama nshingamateka kuko yasubiriye umufasoni Afsa Mosi yiciwe Bujumbura mu mwaka uheze avuga ko afise icazoshimangira n'itegeko ryasubijwe inyuma ryasaba ko ibihugu bitatu bishobora gukorana bigafata ingengo naho ibindi bitoba byitabye ibikorwa.
Tuzokwicara kugira ngo tugihagararire n'inguvu zacu zose ni ngombwa ngo buri gihugu kibe gihari kandi kibe giserukiwe bikwiye.
Ntibiramenyekana aho abazosubirira abashinga amateka mu kiringo gikurikira bazotangura ibikorwa byatumwe nuko igihugu ca Kenya kitaraheza gutora abagiserukira. Ikindi nuko hari abashingwa manza bitwaye muri sentare y'uwo muryango kubera abazoserukira igihugu ca Sudani y'Epfo bagenywe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu kandi bategerezwa gutogwa n'inama nshinga amateka y'ico gihugu. Pierre Clavier ni inkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11835.
Radio Ijwi rya Amerika isamira niri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Ntorere Kazoza mutegurirwa na Studio Ijambo.
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
Erega mwarasizwe ntorere kazoza.
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na studio Ijambo.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere kazoza. Muri baza muti mbega uno munsi Ntorere kazoza tugiye kuyaga ibiki? Inyishu ni mukanyide.
Ntorere kazoza.
Ntorere kazoza.
Hari kwa 28 myandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri, amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Abarundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania. No munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha icyo yamariye Abarundi, turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe, abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pasteri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragijya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro. Ndakora mu kici.
Ndabara mu kije nya kuha Jerome.
Sango muri kino kiganiro.
Urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ntugutsindwe.
Urakoze. Ubu ni mutumire ni Honorable Phineas Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodef. Honorable mwaramutse.
Amahoro neza.
Sango muri kino kiganiro.
Ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bigo ariko batwumviriza.
Murakoze. Reka nje mperi wawe nyene. Uno munsi twovuga ko Arusha yamaze iki mu majambo make?
Amasezerano ya Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Bimwe bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'Abarundi. Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko, mu njyane za politike, mu njyane z'intara. Arusha yatumye ibyo bintu bihava, abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose. Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha, aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijwemo ubwoko bw'abatutsi, ariko Arusha yatumye habaho 50% ku bahutu na 50% ku batutsi, aho ni mu gisirikare, mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza. Arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa. Mwibuke bwigizego n'amakungu, mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwaraherewe amadeni atari make, amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatu bari badufitiye turayahebye. Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye matora, kuko urabiziga ntundi ingene zipangwa, ntabahutu batanu bakurikirana, ntabagabo batanu bakurikirana, ntabahutu batatu bakurikirana, ntabateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere. Ibyo byose byavuye iyo Arusha kugira ngo Abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu. Arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru yo kugwanya ubukene, ahantu butanga karorero kimwe twitwa CCLP 1 na 2, tukavuga na cyane wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance, mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye. Ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane Arusha yari yatuzaniye. Uretse ko turi ko turabona mu kino gihe tuko turasubira inyuma, ariko Arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari ikintu kiza cyane, cyari gifitanye umwizero mu Barundi, kandi ari ikintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubiye inyuma. Ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana, aravuze Arusha icyo yamaze, kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko Arusha hari ibyo yamaze.
Arusha tuyifata ko ibintu bibiri. Icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe, nuko yatumye umuja w'ibinjana bitanu yitwa umuhutu, umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza akicarana na shebuja umututsi, ibinjana bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe. Iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arushe yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
utyarushe yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo umuhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze umuse kwa hazi mu biti mu gisoda mu biki
n'icyambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe nahitarakora
irakora
havayo oya umugabo yimushimira kukikugaheje kurangura ntugashimira umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazo yarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numuso urizina bazotwicara kamwe nabo twagwanya anshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense severe
wa mugwe gushira habona ukuri no kunywanisha barundi
uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura matati y'amatora
ego urabona ibyo maze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjye wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu we nanga twamututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntigishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
uticho ni kiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikemo umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkani pulusa kuri senkani pulusa z'abahutu n'abatutsi
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution
winegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye yarusha none nshaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pulusa abahutu senkani pulusa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugirana nabikubwiye akura
kayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardo yo fenias mbabarira urakuremo mbabarira fenias mbabarira urabino n'ubusaza
yaraciye
ubimpurira mu bingo frodebu na general itoye n'uzo n'anturwa naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye umugabo frodebu naritoye ngi akose ndumu frodebu
ya bafenias
ego sinumu frodebu ariko urumva icyo giye twagwanira iki kwikura muri bwabuja tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko nta meza atanu bamuhaye nane
utiri cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko harusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati aho ubugabo bwamye nuze metonde reserve
dushize ko akangonongono
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
bati ntitunyuzwe
rero aho ngaho nchambo na yuko arusha nahari amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora tugatoza
utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo vudate ngo ni copt umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima abona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziri ya koro za Arusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushira imbere gushibwa imbere ya Barundi Abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution kihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo Arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuko abatutsi banganuko abatwa banganuko nge ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mwisandugu Jerome Torijwe Venias ijwi Habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota ethnic
nsubire kwa honorable Phineas Habimana amaze kuvuga ikintu anegura Arusha wewe nta kintu nakimwe unegura Arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko Arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni Arusha ari byaye urumva rero byinshi nibiri cyo negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bivyare byasezeranywe ni kuvuga Arusha ni nk'umwana yavutse hamahageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitaje bishigwa mu ngiro wibuke ko Makaski wa mukenyezi w'umunyamerika w'umunyamerika arika kurikirenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo ruraba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bikakurikirana ku munsi ku munsi iki ni kintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gucyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twa turimwo mugabo ntiyicara umugumi kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya ni amasezerano ya politiki abanye politike rero bategereza kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neze barabe bose babe bahari ntibazovuye ngo bajya ngo bari muri opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajya ngo nubwo batoza ngo tuzi ngo tuzobandanye
nturerekazoza
icyo cyari gice cya mbere aho twari ko turabira hamwe n'abatumire icyo bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha n'icyo banegura mu gice kizokurikira tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyurwa kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono reka nkengurukire abatumire twari kumwe Pasteur Habimana arongoye umugambwe FNL iragijyaga uturemi nshimire kandi na honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe sawanya Frodebu nonge nkengurukira mwebwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha
cyari kiganiro nturerekazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
Turashimiye bagenzi bacu bo muri studio ijambo kuri ico kiganiro aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha mwari muri kumwe na Oriane itanga ishaka tubibutse ko kuri Facebook amakuru abandanya kushikirizwa turi kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu com kuri Facebook no kuri Twitter niho turi adresi yacu ni radio yacu VOA email yacu ni radio yacu @gmail.com aho mushaka kudushikiriza ibibazo n'ivyumviro ku makuru mwifuza ko tubashikiriza turabashimiye rero mubandanye mwumve za DJ wa America amakuru yandi ni Samoya n'igice ikigare mu Rwanda n'ibujumbura mu Burundi mukanye kari imbere murakoze